ఇది నిజ్విజ్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura muri radiyo yanyu tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fideniyo Ngabo ateramiza ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018 muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda hejo kuwa gatanu habaye ibirori byo kwita izina abana b'inguge nini bitagoriye mu rurimi rw'igifaransa 2023 ivyo birori byabereye mu karere ka Musanze mu buraruko bw'u Rwanda ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagiribusa
Turi mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyanya cyahariwe umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ni umuhango ngaruka mwaka mu Rwanda ni umuhango ubaye ku nshuro ya 14 witabiriwe n'imbaga baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga abanyarwanda n'abanyamahanga bose hamwe kwa ari 23 bahawe umwanya burumwe akita izina umwana w'ingagi kandi agasobanura impamvu yahisemo iryo zina Madame Judith Kakuze atwaza imizigo bamukera rugendo
nishimiye umwana w'ingagi ngiye kwita izina ukomoka mu muryango witwa Amahoro yavutse tariki ya 4 Nyakanga 2017 nahisemo kumwita Indakemwa bisobanura ngo kwicisha bugufi mu muryango wacu wa Kinyarwanda
mu bantu bakomeye bagaragaye muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi twavugamo nk'umunyapolitiki bwana Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Madame Grace Machel wari umugore wa nyakwigendera Nelson Mandela muri Afrika y'Epfo hagaragayemo abahoze ari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal mu Bwongereza abahanzi n'abandi uyu ni umunsi abikorera imusanze bafata nk'udasanzwe nk'uko tubibwirwa n'uyu munyabugeni n'ubukorikori
tubona abakiriya benshi umubare uriyongera kubatugurira kuko abaza gusura parke y'ibirunga no kureba uwo munsi uko ukurwa mu Rwanda bibashimisha
kubera ibiciro bishya byashyizweho n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gusura ingagi kuva mu mwaka ushize uyu munsi wo kwita izina usanze hari bamwe bavuga ko abakera rugendo bagabanutse kandi ko byagize ingaruka ku bikorwa byabo
ariko ni ukuvuga ngo umubare cyangwa se kandite y'ibyo twacuruzaga hari article tutagicuruza kubera ko nyine icyiciro cyo gusura ingagi cyongereye biragaragara ko umubare utari mwinshi cyane twebwe mu bukorikori bwacu ntabwo bakiri ijana ku ijana ahubwo bamaze kuba 80 ku ijana
icyakora kuri bwana Fulgence Mpawe n'Imana umuyobozi wa La Parume Hotel mu mujyi wa Musanze we akavuga ko ibiciro bishya byo gusura ingagi bitigeze bigira icyo bibahungabanyaho
numva nta kibazo twebwe turagirana gito kuko reservation twa dufite nta nimwe yigeze bahindura sose twazibonye ko zaheza kugeza kuri isaha
ku munsi wo kwita izina abana b'ingagi abo mwashyiraga bariyongera bigenda bite
bariyongera cyane cyane nk'ubu nagira ngo utangarize ko nk'uyu munsi nta cyumba na kimwe dufite
hari abayobozi b'amahoteli mu mujyi wa Musanze batubwiye ko basanga ibiciro bishya byo gusura ingagi hari kinini byabahungabanyijeho nyuma y'umwaka bitangiye kubahirizwa nubwo birinze kugira byinshi bavugira kuri radio mu cyo bita kwanga kwiteranya baravuga ko ibiciro bishya bisa n'ibyakumiriye aho ubushobozi buciriritse ariko nanone abo bise abaherwe ngo bakomeje gusura ingagi baravuga ko bisa n'ibyahaye ingufu amahoteli ari hafi y'ibirunga kurutayo mu mujyi rwagati aba batashatse kumvikana baravuga ko uko bakoranye inama n'ubutegetsi batabura kubugaragariza izi impungenge mu mwaka ushize nibwo igiciro cyo gusura ingagi cyakubwe inshuro ebyiri maze kijya ku madorari 1,500 kuri buri muntu leta ivuga ko yongereye ibiciro igamije kubungabunga birushijeho pariki y'ibirunga icyakora leta ntiyemera cyangwa ngo ihakane ku kivugwa ko abakerarugendo bagabanutse bwana Prosper Wingeri ni umuyobozi wa pariki y'ibirunga
ntabwo navuga ngo hari ikintu cyahindutse kigaragara ariko ibintu by'ibiciro duhama tugenda turi gukurikirana ko abashyitsi babyakira cyo nabonye cyo nuko abakerarugendo baba bashaka kumenya ngo mwongeje kubera iki
kwita izina mu Rwanda ubwabyo biri mu muco ariko nanone bigeze kungagi byinjira mu ndorerwamo y'ubucuruzi hagambiriwe kureshya abanyamahanga kandi ni ingingo ishimishije ku gihugu n'abagituye Madame Kakuze wari mu bisi bamazina
ndishimye cyane kuvuga amahirwe twagize tukabona ingagi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari nayo peteroli dufite twebwe nk'abanyarwanda.
Benshi mu baturiye ingagi cyane ba rubanda rugufi biragoye kubona uwigeza zisura kubera ikibazo cy'amikoro. Uyu wo mu murenge wa Shingiro Musanze ngo azibona zatorotse pariki.
Ingagi zasohoka zikaza kota akazuba. None tukazibonera aho ngaho. Nje ndakenye kubugo ntabona amafaranga yo kufata ngo nje kuzisura.
Uyu wo mu karere ka Burera nawe wari mu gikorwa cyo kwita izina akavuga ko ahora na matsiko yo kubona ingagi.
Aho byanje bakera kubera ko nta mafaranga nabona yo kuza kuzisura. Nubu nuko baduhaye imodoka zo kuzana ngo tugere hano. Cyanje imishe gitumatuza iyo batatubwira ko harimo amadoka garatuzana ntabwo narindaza.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buratangaza ko buri mwaka ibikorwa by'ubukerarugendo byinjiza abarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari, kandi intego ni ugukuba kabiri uwo musaruro. Buravuga ko kubera imenyekanisha bikorwa rikomeje kugaragara bizatuma amahanga arushaho kumenya u Rwanda bikongera abakerarugendo. Akabagira ubusaha ijwi ry'Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umuvugizi w'urunani Senared Onesime Nduwimana avuga ko abagize ugo runani bari bamaze iminsi babonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi i Brussels mu Bubiligi, bakaba barangije ibyo biganiro ejo ku munsi wa gatanu. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Onesime Nduwimana atangura avuga ku byo basavye abahuza.
Ni by'ukuri twari tumaze iminsi tuganira n'intumwa z'umufasha w'umuhuza ku kibazo cy'amatata hanze u Burundi n'abarundi muri kino gihe. Bari cabagenza ahanini ko ari kuraba twebwe dusanzwe tutavuga rumwe na leta ihari gushungura, tukaba kandi twarahunze igihugu turi mu mahanga kugira ngo bamenye neza ko tuzokwitaba ivyo biganiro hamwe bo bituma ko, kandi twumvikane batubaze ivyo tubona vyoshimikirwa ko kugira ngo ivyo biganiro bibe, kuko ahanini bo tubona ico bifuza ari uko amatora y'umwaka w'2020 yoba turimwo. Kuri ibyo bibazo byose rero twikababwiye ko atakintu na kimwe gishobora kutubuza kuja mu biganiro birondera amahoro igihugu c'u Burundi n'abakibamwo. Kw'ivyo biganiro naho bituma sejo twebwe twubijamwo, kandi ko nayo matora ibisabwa byose kugira ngo habe amatora mu gihugu, amatora meza, amatora yemewe hakurikijwe akarangamutima k'amasezerano yateguye ku mwaka w'2020 i Arusha, nayo nyine atacu tuza kuyajamo naho batorindira mu mwaka w'2020 cyangwa akaba nyuma yaho. Ibikenewe ni uko ibyo bisabwa byose byaba byabonetse.
Ibyo bisabwa ni ibihe?
Kugira amatora abe meza mu gihugu kimaze iminsi mu ntureka nk'iyo turimo muri kino gihe, harakeneye umutekano w'abitoza n'umutekano w'ababatora. Ni ukuvuga ko ata muntu ushobora guturubikwa ngo udatoye naka cyangwa ngo utore jewe ngo uzombona. Birakenewe yuko abafunga ibizimbiro byabo bya politiki buzuye amapirizo y'igihugu cy'u Burundi, ayo mapirizo yugururwa maze abo bafunzwe bose nabo bakajya muri uwo mugambi bakitabiye.
N'abakoze ibyaha bose bagafungurwa?
Hariho abakoze ibyaha, ubutungane burahari ku cimanza z'abakoze ibyaha. Mugabo nk'umuntu yagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu, uwo nta cyaha yakoze, ni umufungwa wa politiki, yazize ibyiyumviro byiwe.
Mu majambo make rero, mwemereye abahuza ko mu gihe butuma ko ibyo biganiro hagati muri uku kwezi cyangwa mu mpera z'uku kwezi Senarede izo vyitaba, turazi ko ibiganiro biheruka inshuro ya nyuma Senarede itari yavyitavye ku kizera mu gatanze.
Ako kizera kwa gatanze turanababwira yuko ntihagezwe kuza ivyitwazo ngo batuma ko ngo abo ubutegetsi bw'Ibujumbura ntidushaka gusa ngo hari abagerezwa ivyaha. Tuzi yuko no mu biganiro vyaherutse bihuza Abarundi n'uburongoye igihugu c'u Burundi uyu munsi yaraciriwe ububanza bwo gupfa kandi bitamubujije kwitabira ivyo biganiro akumvirizwa nk'abandi Barundi bose.
Ibiganiro bizotumwa ko muri uku kwezi bivuga ko bishobora kuba irya nyuma, murashaka kwizeza Abarundi ko ivyo biganiro ku ruhande rwanyu muzojamwo mufite umutima wo gutora inyishu Abarundi bakeneye muri iki gihe?
Twebwe tuzogenda dufise umutima wo gutora inyishu, kuko inyishu y'ikibazo c'u Burundi iroroshe cyane. Habayeho nyangwa ry'amategeko, ntitwumvikana tuba dushoboye kumvikana ingene icyabitumye cyo toki cyatumye zintore kacumvanwa mu nzira no kuvuga amatege gasubiza agenga uburundi akambikwa umutamana tugaca twumvikana ingene twoshobora kukemura ibibazo bimwe bimwe bihari kugira ngo abarundi basere kubana mu mahoro twe nta kibazo na kimwe turabyiteguriye kandi kuvuga ngo ni bya nyuma cyangwa ibya mbere cyo kwitwebwe tubona bizo bari bya mbere ko bizo bari ari byo biganiro tubona ko koko byishwe ibiganiro kandi dutumiwemo kandi na leta yatumiwe mu kitaba ni leta yaza nako tukaba kitwe bya mbere bitwe bya kabiri ikikuru sico
Onezimendo Imana umuvugizi urunani senarede murakoze cyane gose gukanya mwaduhaye kwijwi rya mega
tubibutse ko mu ndwi zibiri ziheze izo ntumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zabonanye n'abanyepolitike bari mu gihugu turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze
Ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya nibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'u Buyapani yakira abana 880
Uyu ni Geoffrey Ngiru Unsanga Kayonde atwara ishamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda aho yari kwerekana amashuri aherukwa kuba kwa mukambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ingenangana iyo nkuru uco kimwe niyerekeye onivuga ko ifite urutonde rw'abagirizwa ivyaha bikomeye mu Burundi turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze umurwi wawe nujeje gukora amatohoza kuvyaha byo byarakoze mu Burundi kuva muri 2015 uvuga ko uza waragize urutonde rw'abakekwa kuba barakoze ivyaha vyagahomera bunwa no guhohotera kiremwa muntu mu Burundi mu cegeranyo uyo murwi waraye usohoye abahugize bavuze ko biteguriye gukingira amasura no gushikiriza urwo rutonde impande zitandukanye zirajishinga n'ico kibazo ejo tukimara kuronka ico cegeranyo navuganye nagiranye ikiganiro na Madame Françoise Hamson ari mu bagize uwo murwi atangura ambwira bikuru bikuru biri muri ico cegeranyo cabo
Et les conclusions de la commission d'enquête se sont à vrai dire
Ibi muri ico cegeranyo ahanini ubiravye ni nk'ibiri muco twasohoye mu mwaka uheze Mu Burundi haracavuga ubwicanyi ndengera butungane uguhagarika abantu bidaciye mu mategeko guhohotera no gufata kiremwa muntu bunyamaswa gufata ku nguva abafasoni no kwa ku burenganzira bwo gushikiriza ivyumviro hari ivyahindutse ariko tugeranije no mwaka uheze mu mwaka uheze iyo umuntu bamuhagaritse bamukuye muhira ikiziga ciwe catorwa mu ibarabara vyumvikana ko umuntu vyari vyoroshe ko abiwe bahuta bamenya ko yagandaguwe ubu ivyo ntibigishoboka kuko abanyuruzwa ibiziga vyabo bije gutabwa mu nzuzi mu mashamba no mu binogo rusangi kuba rero ibiziga bitagitogwa mu mabarabara ntibisigura ku bwicanyi ndengera butungane bwaheze
tous ces changements
izo mpinduka zose mudondaguye ko twumva ataciza kirimwo none kuva mu mwaka w'2017 ntacigeze gihinduka ciza
birababaje ariko ntacahindutse mu buryo bwo gushimagiza Kubarabira kure bukibaza ngo Burundi buratekanye ariko ko gutekana kurasiguritse Abanyagihugu baratewe ubwoba ku buryo batacubahuka kuvuga akarorero nako matora yo guhindura ibyinzo washingiro aho rwaruka rw'imbonera kure rwatera ubwoba abanyagihugu basaba kwiyandikisha no gutora ku nguvu yego dans votre rapport
mushegeranyo cyanyu mugaruka ku co mwise imvugo icanishamwo ikoreshwa na president Nkurunziza itume ibintu byunyuka mwoduha karorero ka zimwe muri izo mvugo
pouvez donner des exemples à l'appui
il y a toutes sortes d'exemples et c'est pas uniquement le président qui est
impliqué utroni twinshi kandi si perezida gusa twadomye ku rutoke hari nk'indirimbo zimbonera kure urwaruka rwegamye umugambo uri ku butegetsi zahamagarira inzanko zimirwi imwimwe harimo abatutsi imvugo nk'izo abantu bataravye neza zizoshobora gucanishamwo niko abanyagihugu baratahuye ko ikibazo kiri mu Burundi ari kibazo ca politique atari c'ubwoko yamara amajambo yuzuye gucanishamwo yo arahari vous évoquiez que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sur place à Bujumbura
mwatubiye ko mutigeze muhabwa amahigo yo kwishikira ku rubuga ngo mwirabire uko ibintu byifashe ku bwanyu biroroshe ko umuntu yizera ibiri muri iyo raporo amakuru mwayaronse mu
ces informations
aller au Burundi mais c'est l'état qui nous a empêché
twari guhimbagwa iyo tuja kwishikira mu Burundi ariko leta yaratwimye amahigwe naho biruko ntaco vyatubujije mu gutororokanya makuru yizewe ku kibazo caho twayavana mu bahungiye mu bihugu bibanye vy'u Burundi n'abahoze ari basoma mbike w'ubutegetsi amakuru n'ivyemezo turavyitondera ku buryo ubuhamya bwose butangwa gutegereza guhurizwa ko n'impande zitandukanye kandi akaba ari ukuri sinanse ko ari abaronswa impusha zo kugendera Burundi ariko abazironswa ni abataba bajanywe no kuraba uko ivy'agateka kazi na muntu vyifashe akarorero nkamenyesha makuru mpuzamakungu nta musha bakironswa abazironswa ahanini rero ni abatacu baba bagiye kubaza abandi nabo bakarinda guherekezwa na leta hama ikabereka ivyo yishakiye gutyo ntibashike hose canke ngo babaze uwo bishakiye
amareta nayo muraheza mukagira ico muyibajije mumaze gutororokanya ayo makuru niba biba nk'iyi raporo bayivuga ku
iki
tumaze
kugerageza kenshi haba mu mwaka uheze canke uno mwaka tubicishije ku bategetsi bari ngaha Geneve canke Bujumbura hari aho bashima kutatwishura canke bakabihakana birababaje kuko tuba dukeneye kumenya ico leta yibaza ariko ntiyigeze ishaka gukorana n'umugwi wacu
igikwiye gukurikira inyuma iyi raporo yanyu
bizova ahanini ku gihugu twebwe aho tugarukiriza ni gukora amatohoza ariko ntaco turi buhindure twibaza ko imigwi itandukanye irimwo nk'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama ka ONU kajeje umutekano bakeneye kumenya uko byifashe mu Burundi igikorwa nyamukuru rero gisigaye mu minwe y'abandi bakwiye gukorera ku makuru twabahaye kugira ngo barabe uko byohinduka nuko rero tumaze kumva Madame Françoise Hamson ari mu murwi wa onujeje gukora amatohoza ku vyaha vyoba vyarakoze mu Burundi kuva mu 2015 atubwiye yuko leta ataca yashimye kubabwira kuri ico cegeranyo twahisemo kwibariza leta y'u Burundi duceye kumushikira nganje arabivye agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amwishura yuko ico cegeranyo atagaciro na gatonya leta igiha kubwa Martin Ivyabandi imvugo zabo bahinga zigera zihinduka.
Iyo raporo ubwa mbere ndi rutangaza kuko guhera mu 2015 iyo raporo igumariye n'urukurikirane rero rw'ibyumviro byari birimo cyane cyane bikaboneka yuko bagenda baragira icyo bita mu Gifaransa Romigero ufite amacumbi twabonyemo ibirimo ibyo birateye umukuru w'igihugu cyacu iyo umukuru w'igihugu yashyize mu biro byiwe no mu bamufasha muhira batangiye ubwoko bwose n'intara zose tugaje muri kahise k'igihugu cyacu kumushya no kwigisha rero amacakubiri urwago ni n'agasuzuguro ni bya bindi tubona yuko ari byo gusuzugura umunyafurika abantu bakoreshwa n'abazungu babarihaye ikindi ni raporo ishaka kwerekana yuko inzego z'umutekano cyane cyane intwajyangabo zikuru ko ari byo zishyize zigenda mu byo guhondera cya kazi na muntu bikaba biboneka rero bitajya birafite intumbero kuko ni kugira uca intege muri izo nzego hanyuma uce n'imvutu abenegihugu hanyuma ubutegetsi busenyuke
iyo raporo yavuga ko ubwicanyi bubandanya gufunga abantu eka kuwa toteza eka no gufata abafasoni ku nguvu kenshi na kenshi ngo bikaba byisunga imvo za politique imigambo cyangwa ivyimvo vya politique ivyo vyo muvuga kwiye
ngundi kije rero hari abantu nabo tusaba mubamo nabahinga agenda gategura rafuro yo agenda rudubiza gusa yigeza makuvuga yuko ibyo bitigire byaduze kubwita bwabandanije rimwe na rimwe arije kibaza kimbonya mukuri bitabikije tanga rafuro mwene ko turabye kutiba naye amasaha cyo turavugana niko ndikuru mu rwa mahoro kandi tubaye n'umukuru w'igihugu yaho indongozi z'igihugu abene gihugu aho ariko baratamba bagataje ibintu bikorwa bindi bagize urango cyo gihugu kiro cyarangwa ibikorwa by'iterambere aho umukuru w'igihugu agenda mu nabene gihugu n'abandi n'ibindi n'ibyo cyose tuvuga yuko ati akazira muntu kare ko arahungabana ko ari mu bwicanyi ko abagore ko arafatwa ku bibi navuze yuko uri tuvuga yuko twese turi paradizo hariho utunatugerageza turaba mugabo n'icyo bishira ku general kanaka n'umushyira nganzi kanaka avuga cyane ko bwo mukuru w'igihugu
muravuga ko iyo raporo itagira ishingiro ikintu mwebwe mwibaza cyo bagituma izo raporo ziguma zisohoka zivuga ubwicanyi buri mu Burundi n'ikihe ku bwanyu ikintu cyo bagituma abahinga babinonose batanga raporo mwebwe muvuga ko atariyo niki
muri kino gihe ibyo gatakazi na muntu n'ibisye binakoresha kugira bashyigira amareta irakwagiriza yuko wewe uri kamuhe mukuhungabanya gatakazi na muntu hanyuma ikabandanya kirungika y'inteko bino byatakuwa amazi hanyuma acyaba bagabo n'ibibaho nabo bakenyeje mu bafate kuko bidahuye n'inyungu z'abantu bakizi ni kimwe ni byananiranye 2015 ashaka gukoresha biciye mu by'abatekakazi na muntu kugira bishikwe ko ariko naho rero abarundi baravuze bati twirirwa cyakazi na muntu bitireke tubirabe uko igihe twari mu magoba n'amarusha atagira uko angana hari ibyo bikekeje byagiye birafatwa amaraporo nk'ayo yabaye igihabi 2022 igihabi 2008 93 ibyo twabibonye mbega ubu ari abakuru umukuru w'igihugu yatowe mbega ubu yaho abanyagihugu bashikiranganje bagenda kubaka amashuri bakagenda gukora ibikorwa mbega ubu babura amatari bahamagaza kuza kubaka kuza kwegera abanyagihugu niho hageze yuko amaraporo y'agasakisaki rimwe na rimwe ubona ko ashaka guteranya aza aca yiyongera cyane gusura umuntu ashobora kwibaza ikibazo tubwira by'abahinga by'amatohoza nawe tubona yuko rimwe na rimwe agenda afite umurongo yahawe na raporo agiyeshika
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agateka akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze nawe
amakuru avugwa makambi ubu naho duhereye mu gihugu cy'u Rwanda rwa gatatu ushikiranganje rujeje gutahukana impunzi no gukinga ibiza bwaraye buhaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama amashure n'ibibuga byo gukiniramwo ivyo vyose vyubatswe mu buryo bwa kijambere n'amashyamwe mpuzamakungu nka RCR na UNICEF mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yari yagiye gukurikirana ivyo bikorwa
Abona abana bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana
abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211 ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na leta ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880 bivuze ko hasigaye 4331
bakigira muri za shitingi za plastic ikifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi
naha abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza
tubaza biratugora nyine turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane
twebwe no kuvuga agahembo turonka duhembo tuntu dukeya dukenyene dutafashe majana 3 mu gitondo na majana 3 ku mugoroba na mahera makeye ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari cyo mwodufasha uko ibikorwa dukora birarenze turakora gusa tunezeka ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu
irwane y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hame na handi ho gukinira zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma ugwaruka rudasubira guta umwanya mu byo vya bwenge
abana bahora biyerereza abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira turumva ko ari nyishye kuri twebwe
ubuserukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe
ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega murungano rwabo uko bangana kose mu bana dufise nibihagije ariko turashima kuvyo turiko turaronka kumbure nibindi bizoze nubundi tugira dusaba uvugize kugira ngo nkuko vyabereye muri mahama ya kabiri na mahama ya mbere bose urakatugira gucyo na mahama ya gatatu mbega ahantu hose
umushikira nganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho
abana babo babona ahantu bisanzurira bakabona aho bidagadurira bakabona aho barererwa neza bagatangira nabo kwitabwaho nkuko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irerero ry'abana guhera ku myaka 2 kugera kuri 6 bityo rero no mu mpunzi tuhashyiriyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza kuko nabo nabana bisi nabantu nikiremwa muntu tugomba kwitaho mu byukuri kugeza ubu murabona haraho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato byumba bigera ku 8 ariko hari naho kwidagadurira hari imikino itandukanye bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka ntabwo bihagarariye ahangaha
ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 158 igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato Pierre Claver Niyonkuru imahama kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru na wewe urakenuye kiri mu gisata c'impunzi nyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo itanguye igikorwa co kujana mu makambi ya Murongwe impunzi z'abarundi za izimaze amezi 8 imikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ya Kivu ya Majefo izi mpunzi zisaba ko ishami rya ONU ribitaho RCR ryoshira abana babo ku ishure ndetse bakanavuzwa neza ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo aho abavuze bagarutse ku buzima bubi babayemo
Turashimye yuko dusitse ngaha bayi ahantu hagaranye turanezewe yuko dusitse ahantu kotemberera gukorera umugambi gusa ntibaraduha ibintu nyene bisohora kudufasha
ubuzima niteze ngaha niteza yuko ibyo ingorane naho nazo mukabimbira yuko ngaha tutosubira guhura nazo icyambere nosaba yuko abana banje bo kwiga cyakabiri nkasaba yuko noronka aho nicara nkaronka ahomba ibindi bikazira ko buke buke abana bakaronka ico baza barafungura
ubuzima twatwaye mu mukapfimvira ubuzima butari bwose cyane ubuzima kandi ubuzima bubi kugira ngo turonke kidufasha hanini twayikorera garantia tukaca mu mabuye tukora mu canga kandi ubuzima butoroshe ariko ubuzima twiteze ngaha nibatwa ubuzima butoza busana n'uko twarimo cya mbere twifuza ko tworonka aho twoba cya kabiri tukifuza ko abana bacu bo kwiga cya gatatu tukifuza ko tworonka ikidufasha kugira ngo tubeho neza tugire amagara meza icya kane ndetse tukaronka naho twokwivuriza bakavuga dufasha kugira ngo tukira mu buzima bwiza.
Ubuzima niteze ngaha ntabwo mbona kubera nashitse nziga ko nzoshika nduhuka none nsanze hari ikibazo cy'amazi.
Duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ntuti bakunze mariko muracumviriza tubakengurukire bivuye ku mutima twongera tubipfuriza kwandanya muranigwa mu vyanyu no mu banyu. Diane Nahazwe, Ingenieur Najuan, hamwe na Innocent Kimenyi, twari dufatikanije muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tubatumire mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha imwe naco n'igice tuce tubashikiriza amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mubandanye no kuja ku mbuga zacu zitandukanye, yaba we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke VOA radio yacu aho ni kuri Facebook. Mugire umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.
Inshuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gatoyi cyane. Igihe c'isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu.